Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye aya namakuru mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Iziko Wave. Iyi ni donido y'amakuru yacu mushikirizwa na King Ego.
Ndabaramukije mugabo jewe nza kubivuga ku muri menye. Amakuru yaje ndatanga ku nyene. You already know what it is.
Hey, left your street ni shit, but left your cross to the ditch. Muri Kristo to the feet, he do kene ya mawit. Left your street ni shit, but left your cross to the ditch. Muri Kristo to the feet, he do kene agila. Street ya twigi shije ko kubaya dibzo bidi kuri trend. Dina twigi shako ite sako kesha yena ba baby weekend. Aba baby be fizzing him busy, muri defu ushize imizi. Na mahoru zoro ngira mgisi na muneze ruzo habga nizi yizi. Batugira ko tamya kijana tuzo baho. Nibari vyoko kidushaka kugabanya niyo twobaho. Mbega hamwe usangenye wajye ubuzima tuzobaho. Ngira ico wukora usanze ibi bya Yesu tuvuga bibaho. Time is rushing my G's. Jesus is saying this. To be running, to be searching good life away from me my G's. You know I got the keys. Kandi nibyo murabizi. Ndazi nije murondera. Nije mfise ibyo murondera. So left your street ni shit, but left your cross to the ditch. Muri Kristo to the feet, ntitu kene ya mawit. Left your street ni shit, but left your cross to the ditch. Muri Kristo to the feet.
Left your street ni shit, but left your cross to the ditch. Left your street ni shit, but left your cross to the ditch.
Yes, after shooting, left your street in the sober, left your street in the show. Come on. Here we are, Badman Dester. Ah, Bedia. Here we go, the King Ego.
Egle.
Inukuleve. We have the petty ballet of King Ego now. Tuna enda kwa, Dantarino, acoustic. Tuna enda kwa, Mololo. Molodo.
Molodo.
Vendelo. Tunaingia kwa Filemon Bale. Popo popo podcast. And then we go to the
what's your name?
Here we have Wesley.
Wesley.